Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazo indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri vyo harimo imvura yaraye ihitanye abantu batandatu bari mu muryango umwe mu gihugu c'u Burundi. Mugume ku maradio yanyu kwidonito. Akuno banza nkabwira muri make ko abakuru b'ibihugu na mareta vya Afrika bemeranije kurungika mu maguru masha intumwa zo ku rwego rwo hejuru kubonana n'abafisi uruhara mu biriko birabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kurondera inzira yo kuva mu kutumvikana kuvyavuye mu matora. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe nyuma y'umubonano wahuje ejo kwa kane mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika akaba n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame hamwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu mashira hamwe atandukanye ku mugabane wa Afrika. Muri ayo mashira hamwe hariyo SADC, RGL, EAC, IGAD na CDAO. Ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia yari intumbereye guhanahana ivyumviro ku gihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora ku mpari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'amatora yo kuwa 30 kwezi kwa 12 muri 2018. Abakuru b'ibihugu n'amareta basaba ko hoba harabangirwa gutangaza ibiharuro ntabanduka mu vyavuye mu matora. Ethiopia yaremeje itegeko riha uburenganzira bwo gukura impunzi z'ababa umuriyoni. Iyo ngingo yemejwe ejo kwa kane izotuma izo mpunzi zitazokwama ziteza amaboko imfashanyo z'amakungu. Ethiopia n'igihugu kigira kabiri inyuma ya Uganda cakira impunzi nyinshi ku mugabane wa Afrika zirenga 190,000 zahunze intambara ugaragwa hamwe no guhamwa mu bihugu bibanye nka Sudani yo mu manuko, Sudani, Somalia na Eritrea. Iri tegeko rishasha rije rishira mu ngiro ivyo Ethiopia yemeje mu gushira mu ngiro ivyemejwe n'abakuru b'ibihugu vyabereye ku cicaro ca ONU mu kwezi kwa 12 mu gufasha impunzi kugira ngo ntizibe umutwaro ku bihugu vyabakiriye. Iryo tegeko riha impunzi uburenganzira bwo kuva mu makambi, kuja mu mashure, gufata ingendo hamwe no gukora ubuzi hose mu gihugu cabakiriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahagaritse urugendo rwa Nancy Pelosi arongoye Inama Nshinga Amateka ya Amerika yari yateguye kugira muri Afghanistan n'i Buruseli mu Bubiligi ejo kwa kane, kivugwa ko ari ukwihorana gufatiye kuri politiki iri kwihagarikwa ry'imirimo ya leta rigiye kwinjira mu ndwi ya gatanu. Mu rwandiko ku mukuru Inama Nshinga Amateka, Trump yarankiye Pelosi n'abandi bashinga amateka gukoresha indege ya gisirikare mu rugendo rwo kuja kubonana n'ibihugu vya OTAN i Buruseli hamwe no kuraba abasirikare Amerika muri Afghanistan. Trump asigura ko vyoba vyiza urwo rugendo rwigijwe kurindi sango kuko abakozi ba leta 180,000 batarasubira ku buzi bwabo. Ibibaye mu gihe ku munsi wa gatanu Nancy Pelosi yandikiye Trump ko yoba arabangiriye gushikiriza ijambo ku banyamerika ryitwa State of Union ryari ritegekanijwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere mu ngoro y'Inama Nshinga Amateka, atanga imvo z'uko leta itararonswa amafaranga ikoresha kandi ibikorwa bitari bike vyahagaze. Uku kwihorana hagati y'ibiro vy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'Inama Nshinga Amateka vyerekana ko atamuti uri kuraboneka kuyugarwa ry'ibikorwa bimwe bimwe vya leta bigiye kwinjira mu ndwi ya gatanu vyarahagaze. Ijwi rya Amerika mumviriza nayo nyene ibarizwa muri leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira yuko SNC idutezurira. Mutwumva kuri metero 25, metero 31 na metero 41 ku mugoroba no kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugihere ku gacimbiri ka Ruyanga umutumba sororezo muri commune Kanyosha neza na neza mu ntara ya Bujumbura mu gihugu c'u Burundi avugwa imvura yaraye ihitanye batandatu umuryango umwe turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ku murongo wa telefone ariko arakurikirana iyo nkuru. Evariste amahoro ngahi Bujumbura.
Amahoro Diane kiretse imvura yarayisubiye gutera amasangane.
Aha rero buratubwiye ko ari abo mu muryango umwe batandatu baguye muri iryo sanganya bahitanywe n'iyo mvura. Iyo mvura yatanguye kugwa sangapi ibindi yononye n'ivyahe uwo muryango kubera iki wowo wagiye mu wonyene n'inzu zabo babamo canke?
Iyo mvura yatanguye kugwa gice cy'6 z'ijoro ari imvura nyinshi ivanze n'umuyaga aho rero kuri uwo mutumba wa Sororezo muri zone mwira komine Kanyosha iyo nzu umuryango w'umuhisi Ndikumana Jambe ukaba rero wahitanywe n'umusozi wasidutse haruguru y'inzu maze winjira mu byumuhinura imbambazi umuryango wose uratikira uhera muri iyo nzu. Ni ukuvuga yuko rero kuri uwo mutumba ni umuryango wahuye n'iryo sanganya ariko rero indi miryango ikikuje na nyine iri mugwa kuko ni ku musozi uhananye cyane n'ahantu Diane umuntu akurikije amategeko kubakwa hataraho kubaka amazu yo kubaha yo kuba abantu babayibaye bato bato n'ahantu hatiza kubakwa n'abantu bafite uburyo buniniya batiza gutarura inkombe bakoresheje n'ibita mamiyo do sutima.
Hama icuba kigiye gukorwa ni giki uyo musozi usubiye ukadusigurira uwo wabomotse kubera iki?
Uwo musozi rero nk'uko nteje kubivuga Diane umusozi wasidutse kubera ko uri ahantu hahanamye ahantu hahanamye rero ukuntu urabye ukuntu bahubaka bo bataba ibibanza bakubaka gusa nta byigo biba byabaye. Iyo nzu rero yasituwe n'uko hari amazi menshi yanyengetere mu musozi umusozi iyo nkombe igahita rero ihitana iyo nzu barimwe bose bagatikirirayo. Muhanuzi wa Musampere wa komine Kanyosha ajejwe imibano n'intwaro Ladislas Baziruwiha yishikiye aho hantu hari haguye iyo bara yavuze yuko bagiye gukoresha amanama kugira ngo iyo mihana yose yegereye uwo muryango wari ugize ibyago babanze bakinjure muri ino minsi y'imvura bazohagaruke mwici. Ariko rero akavuga yuko bazobandanya mu mugambi muremure w'uko basaba abanyagihugu bo kuri uwo mutumba kuhava kugira babimurire ahandi kumbure hazohave hubaka abashoboye gutarura abashoboye gukoresha ibikoresho bya none bikomeye cyane nk'ibyuma n'amabuye hamwe n'isima.
Mu tundi turere twa Bujumbura no micungararo iyo mvura hari ibindi yoba yarononye Gaivariste?
Iyo mvura Diane yaguye ari nyinshi mu gisagara cya Bujumbura nka cyose yaraguye kuva mu manuko gushika mu buraruko harabonetse imyuzure aho rero imwe bita imigende y'amazi yose yuzuye amazi agata imigende agakwira mu mabarabara. Ni ukuvuga yuko rero hakunda kubangamirwa cyane hari mu manuko no mu buraruko. Amakuru namaze kuronka mpabwa na Ntemako Antoine umuyobozi ajejwe igipolisi kijejwe gutabara no gukinga amasanganya yavuze yuko hari abandi bantu babiri bahuye n'iyo myuzure batwawe n'amazi yadengereye muri komine Ntahangwa muri za Kinama na Buterere n'abantu babiri rero bahitanywe n'iyo mvura biyongera kuri abo batandatu bo mu ntara ya Bujumbura muri zone mwira komine Kanyosha. Ikindi iyo ndongozi mu gipolisi yabwijwe rya Amerika nuko amazu 30 muri Buterere yose yajyamye hasi yiyongera ko rero n'andi mazu 100 ngo yadengerewemo n'amazi ubu imiryango irenga 150 ikaba itagira ikipe umusare.
Urakoze cyane gose Evariste Nzikobanyanka. Iyo nkuru bandanye wikurikiranira hagufi ama turaza kongera tukwakuriye mu makuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye tubwira uko ibintu bizoba byagiye biratera imbere n'ikigiye gukorwa kugira ngo ibyo nonekaye bishobore kusubigwamwo vyihutigwa. Urakoze Evariste.
Murakoze namwe.
Tukiri mu gihugu cy'u Burundi abashinga amateka bavuga ko ubumenyi mu mashuri nshingiro n'inyuma yayo bwasubiye inyuma kubera ubukene bw'ibikoresho ubukene bw'abigisha hamwe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bakaba babishikirije nyuma y'urugendo bagize mu gihugu mu kuraba ingene ico gisata cifashe umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Vier Ndirahisha akaba yavuze ko ivyo biriho kubera uburyo igihugu gifise hamwe n'igwirirana ry'abantu. Mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Abo bashinga amateka bemeje ko mu ngendo bagize ku mashuri atandukanye mu gihugu ico gisata basanze gihanzwe n'ibibazo bitari bike. Bashimangira ku bwinshi bw'abanyeshuri, ubukene bw'ibirase, ubukene bw'intebe abanyeshuri bicarako hamwe n'ubukene bw'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Abashinga amateka bakibaza ingene hobone kumwimba mwiza mu gihe abanyeshuri biga rumurengera kandi batagira n'ibikoresho bikwiye.
Mbega umwarimu yo bayigisha abana kuva kwijana kuduka cyane na 180 konzi ko ari benshi kandi ko nabo bigishije muzaba musaba umwimbo mwiza uwo mwimbo mwiza wo buronka gute
muri meri biratangaje kumba ko hakiriho amashuri abana bicara hasi uravye imyaka 5 ningahe twatwikukiye ugasaye ishuri nkajya kuri base ugiye kuraba irateye isoni uravye andro na mahera kuri base ho nyene biteye ubwoba ugasanga ari mu ishuri nta nimeza y'umwigisha hari abana bicara hasi imagine wo nk'umuntu avuye nkana akaza gasanga muri meri bimeze uko.
Kiretse ubwo bukene n'ubwinshi bw'abanyeshuri kubera igwirirana ry'abantu, abashinga amateka bemeje ko umwimbo w'abanyeshuri usubira inyuma kubera harabigisha bigisha ibyo batigiye. Umushinga amateka na we Mbonigaba we yemeza ko ubumenyi bw'abanyeshuri bwasubira inyuma kubera abayobozi bamwe bamwe bagenwa bafatiwe ku bukerebutsi mu migambwe aho kuraba ubushobozi n'ubuhinga bafise mu nyigisho.
Turabona yuko abigisha ni gake bakarihirizwa ubwenge. Birumvikana yuko umwimbo waheza bagatanga utabumeze neza.
Umwigisha aba yanonosoye math, physique, agatumwa kwigisha biology na chimie, cyangwa uwize ikirundi n'igifaransa agatumwa kwigisha icongereza n'igiswahili.
Birakunzwe kubona yuko abayobozi bashyirwaho kubera ubukerebutsi bafise mu mugambwe n'abajene na experience wanga bafise. Ugasanga rero kubera amabanga bafise mu mugambwe ntibitwararitse amabanga yo kwishyure. Aha jene nagira mbazi twatubazo bita deyade abana batahana muhira ko tutatubona cyane cyane mu mashuri ya leta.
Ku kibazo cy'ibikoresho, ubwinshi bw'abanyeshuri hamwe n'ubukene bw'abigisha, umushikiranganje w'indero yemeza ko ari ikibazo gikomeye. Jean-Vier Ndirahisha yavuze ko abahinga berekanye ko kumwaka hategerezwa kubakwa ibirasi 850 ariko muri uno mwaka hubatswe ibirasi 117 gusa. Ndirahisha akavuga ko biva ku mikoro make y'uburyo bwa leta
bujanye n'ubukene bw'abigisha. Nibuke yuko ubushikiranganje bujejwe indero bwakira ibitegire by'abahabwa akazi bivuye iwanyu hisunzwe amikoro y'igihugu cyacu kubasaba kumbure kwa gatandatu canke munango y'ukwindwe ntihazitegeko ritsogenga amafaranga igihugu kizokoresha. Muribuka yuko mu ndero hagutse abarimu badakwiye.
Nayo kubijanye n'abigisha ivyo batigiye, umushikiranganje w'indero avuga ko biva kuri vyinshi kuko hose mu gihugu batoronka abahejeje ivyigwa vyose babikeneye abigisha, ariko anegura ko hari ababona ko igisata c'indero arico kurindirira ko akazi kameze neza. Nayo kubayobozi bagenwa hatisunzwe ubukerebutsi bwabo mu kazi yemeza ko ikibazo akize kandi kigiye gutoregwa inyishu.
Ukuntu banoma abayobozi batandukanye hariho hamwe adatomoye nibaza yuko ababijejwe tubyumva nabo tubisangiye tukazoraba yuko dukemura ico kibazo kuko hariho usanga umuyobozi ahari nyene kuko ahari n'umwarimu yasibye ntandike ko yasibye n'ibindi, ariko ico ni ikibazo hamwe azi bariko barabikorera ko.
Abashinga amateka bari kumwe n'umushikiranganje w'indero inyigisho z'imyuga n'ubuhinga bemeranije ko ico gisata cugarijwe n'ingorane nyinshi mu butandukane bwacu. Aha baciye basaba ko tunganywa inama rukokoma ijanye n'ibyindero kugira bace ijya nini zongorane barabe ko zoshobora gutorega umuti muri kazoza. Ibujumbura Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Kenya turabaha kanya kugutasha, ariko imbere yaho mu Rwanda hari umurundi kazi yahungiye Kigali aherutse kwandika igitabo kuri kahise k'Uburundi gategura kazoza. Madame Perpetue Miganda mu gitabo ciwe avuga ko yaba Barundi n'indongozi barakurikije akaranga kabasokuru hataba hakiri indiane za politiki hamwe no mu kibano ziguma zivyuka. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaraganiriye nawe.
Hey, Madame Perpetue Miganda ndabaramukije. Iki gitabo muherutse kwandika gishimikiye ku ngingo izihe nkoronkoro?
Mu majambo make, iki gitabo Trésor du Bondi Ancestral kirimwo icyo no kwita ubwenge, ubumenyi kama bw'Abarundi buhambere. Ni ukuvuga ni biki Abarundi bari bazi imbere yuko haza ubundi bumenyi buje buva mu mahanga mvuga nti ni vyiza yuko twimenye ico turi iyo abakera baramutse abana abavyeyi ababanyi incuti bagira bati giri yuva niyuja nukuvuga yuko umuntu iyo atazi icari atazi ico nokwita mu gifaransa bavyita ngo identite ukabutana kigendera nukuvuga yuko nta mizi meze nk'igiti kitagira imizi iyo haje umuyaga kica gitemba
ego cyane izo trezoro canke ubwo butunzi buhebuje mushaka kuvuga nubuhe
izo trezoro mvuga ni nkizi abarundi kuva na kera nta muntu aje kubigisha ngo barazi imana imana barayisenga bari bayize bari bazi yuko imana iri hose bikigira kabiri hariho imiti yari hari yari ku rugo yari mu ndimo yari nk'ahantu henshi ugaca usanga ntibarinda kuja kure wasanga bazi imiti baha abana babo ikindi novuga kwari ukuntu abarundi bakunda umurimo gukora nta muntu yaba umunebwe ntiyabaho n'ikimenyamenya nuko umwana kuva ku mwana w'imyaka itatu baramuha akantu gatoye kagenda kuvoma umwana amaze imyaka itanu baramuha agafundi n'icyibare akagenda akarima umwana w'imyaka itanu itandatu yaragenda karagira inyana hageze akamenya amasaha yo kuzicura barakunda no gufashanya muri uwo murimo bavuga bati reka dufashanye bakagira n'ico kibiri hanyuma iyo hageze ku mugoroba baragenda bakicara hamwe bagasangirira hamwe n'akarwa bakavuza inanga bagaca imigani bakavyina kugira ngo habe wa ubumwe
ego mufasone perpetue kubgawe ubwo butunzi buhebuje canke ubwo butunzi kama mubona bukwiye kudufasha iki muri kino gihe mu Burundi bwa none
solidarite yamyeho kuko umuntu agirwa n'uwundi nuko tunganiza abandi nuko tutikunda kuguma wikunda wewe murazi neza yuko abakera nk'umuntu agwaye baragenda bakamuterura ninderutse iyo abavyeyi batari hagufi baragenda bagasanga abana babisigaranye bonyine ntibigera bababonyine iyo umuntu yaraje umurima ababanyi baragenda bakamufasha iyo umuntu atimbuye abandi baramwimburira bakagenda bakamuzanira ivyo we ataronse nk'ivyo je ku bwanje sinumva ko ari ibintu vyo byateje guta agaciro abantu bakaguma bakundana urwo rukundo rukama ruriho ariko murabona yuko ivyo bintu ku imyaka ihera biguma bitakara mu Burundi kuva haraciye iminsi itari mike biguma bitakara bukebuke vyagiye biratakara umwe wese yirukanga mutwiwe mugabura justice sociale igomba itakara nukuvuga iki nukuvuga gutunganiriza bose atawe ukumiriye icyo kintu je ndavuga ko kirabuze kiremwa muntu atunganirizwa ahari hose yaba muto canke mukuru
nimba atari banga icyo gitabo watangiye kuciyumvira kucandika ryari
eka nuko icyo gitabo natangiye kuciyumvira kera ndagomba mbona ni kubona abarundi baze bararyana nukuvuga yuko hari ibintu mu mizi yacu byasambutse byatakaye numva igitabo navuze nashaka yuko abantu twibuka yuko hariho ibintu basogokuru bari barubatse bagenderako kugira ngo hagume ubumwe habe amahoro abantu bashire hamwe
2015 naho tubona imvo nyamukuru ngirango
natanguye kusura kugira ama interview igihe nari ndangije akazi kanje ko nakora muri East African Community ndandonka umwanya munini hari mu 2014 niho natangura kugira manuscript ya mbere ariko mu 2015 nacye mbona ko bikenewe cyane ariko nari navyimvira imbere yaho
mu fasone perpetue miganda murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika ariko ndabona umenga hari n'icyo bashaka kwifuriza abarundi
icyo no kwifuriza abarundi sinotandukanye ngo nabahunze n'abatahunze reka dufate abarundi bose yuko igihugu cacu kironka amahoro gisubira mu bumwe abahunze bagasubira gataha mu zabo tugasubira tukaronka intahe mu makungu tugatera imbere umuntu wese akagushira akizana umutungane murakoze.
Murakoze cyane mufasoni Perpetue Miganda. Nibutse ko urumwe mu bafasoni bakunda umuco ofisi imizi kuri kahise ku Burundi gategura kazoza.
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. At the top, on the floor.
Izuge muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kuri ico kiganiro yagiranye na Madame Perpetue. Twinjiye mu gice ca kabiri rero ca kiganiro iwanyu mu ntara, nkuko mumenyere nkuno munsi ca tubatahiriza abanyu. Wa mbere dufise ni Jeremy Kadz. Jeremy, uratwumva? Uherereye he Jeremy? Akavura niko kariko karagwa canke na gatelefone kawe kameze nabi.
Imvura ine nyinshi cyane mbere hakeje ndi yose ari imvura gusa kumbe ni birero bimeze neza kuri
imvura. Hari cirono na ngaho onye imvura nko mu Burundi hariho yahitanye batandatu mu muryango umwe kandi Imana ibakire. Mwe byifashe gute?
Na biro
ugashaka ko tugutahiriza bandega Jeremy, naho twumva telefone yawe itariko irumvikana.
Ego nashaka gutaha mubabye cyane kubera ikirere kumbere nage ndumva kumenga nkimeze neza muga nimba bo abanyumva ndatangiye ababyeyi banjye bari hiyo mu Burundi buceti kumubira ndatasha kandi n'abantu bose bandi cyane rwose ndabakunda ndabifuriza n'umwaka mushasha cyane rwose ndetse ndanabashimiye namwe rero kuri aka kanya mu gihugu kandi iwacu muri iki kiganiro iwacu mu ntara. Ego
urakoze, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane,
ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaririmbo ni Aditop ya Medi. Turafise na Benjamin ku yundi murongo wa telefone. Benjamin, ikaze.
Ikaze, murakoze.
Ego, aho uherereye ni he?
Uherereye mu gisagara ca Bujumbura.
Ugashaka kuno munsi tugutahiriza abandi?
Ego, munasaba gufasha abandi.
Duga kwijamba.
Ese ndakaje ka ukasha murumunanje amisege bonu ari mu cyo cyagande. Lenye shimana ari mu Kenya, Kenyeri. Ma namukugwa mu gihe cya Kongo. Ndome hanyuma najande bye ari mu Zambia nyine. No wundi nyine mu byaranje yitwa Diane ari mu gihugu cya Tanzania.
Bose ukabipfuriza iki?
Ndabipfurije bagira ibihe byiza aho bahereye hose.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza nawe.
Ego, mi namwe murakoze kumakaye.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ego, murakoze,
ugira umunsi mwiza.
Ego, ikiganiro nani kiganiro ni iwacu mu ntara cyane.
Iwanyu mu ntara?
None nagira iwacu mu ntara turafite icyo dushikiriza ku bijyanye n'amakuru bahereye yaho duhetse.
Kuwa gatanu turabaha akanya ko gutasha, ariko arayo dufitiye.
Sange nageze ndahemudusha mumva negisa nzogira.
Harayo wari ufise uno munsi?
Aya, ubunyine sinwa ndatorokanya neza kwe.
Ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego, minamu, murakoze.
Show you want to calculate my money. Go, yeah, you want to die. dance, oh, you want to shake, oh,
oh yeah. Oh, God, bless, oh, oh yeah.
Chop the rice and banana,
oh, yeah. I go do my best, oh.
Tose kandi na Bizimana na Christophe. Christophe ikaze nawe.
Ego cyane murakoze cyane.
Uherere hega Christophe.
Asha uherere yaho biti mutumba.
Imutumba. Akavura. Mukabize akavura kagwenga ho mutumba kuko kanyosha sikure ya mutumba ho baravuga yuko hariho nabahitanywe n'imvura yaguye yarayiguye mwebwe vyifashe gute.
Ego cyane ndatwebwe ikaraye kaguye ariko si kenshi uretse ko no muri uno mwanya tuko tuvugana kariko gakuba kagomba kagwe. Ego
ariko ntaco vyishe.
Oya ntaco byinshi aho merere ntaco ntagorane.
Nuko rero hamugashaka gutasha abandega Christophe.
Nako ndagomba gutasha umuvukanyi wanje ari muri Tanzania. Ego yitwa Manira Kizare Honari. Ego cyane n'umuryango wiwe bose ndabatahije. Ego
urakoze ugira umunsi mwiza ngahe mutumba abakunzi b'ijwi rya Amerika uti tubifurije umunsi mwiza.
Ego cyane murakoze namwe kuba munyakiri.
Ego ariko imbere kugendera Christophe imutumba ijwi rya Amerika murayumva?
Bo hari igice yumvikana n'igice itumvikana.
Aha.
Ego nkuba mperereye irumvikana kuko ne ku gasozi hejuru ya mutumba irumvikana mugabo hepfo gatoyi irumvikana neza.
Ako gasozi ko bakegereye na nzego canke?
Oya ntikegereye na nzego neza. Ako gasozi haruguru ya mutumba nyene haruguru ya mutumba gatoyi aho batazi ibitanu ni benshi bariko baranyumva baca bahamenya abahasanzwe bahazi. Ego
urakoze cane gose ugira umunsi mwiza.
Urakoze namwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara mu minota itarenga ibiri n'amasogonda make turaza kuba duhanya rahindukira.
Shayo ka love for the matata. Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life. Yeah, yeah. Omota la jaye.
Go.
Rihanna make you roll with so.
Yeah.
Go. Do your own, make I do my own.
Go.
Trust in a Jeremy. Kuri ndi murongo wa telefone Jeremy kaze nawe.
Murakoze cyane kandi
uherereye ga Jeremy
yende muri Tanzania.
Ugashaka gutasha abandi?
Ndashaka gutasha Pascal ari umutegetsi wa Tanzania kuri Nairobi yende. Watasha kandi na n'umuhungu twiganye cyane nkunda yitwa Etienne ari ngahe ibitege n'abandi bose banje n'ibaje n'abatuye banje bari ngahe ibitege nyine muri iki. Ariko nagomanda abase bakaririmba kavati mu ntayirize abiwacu mu gihe mu karonka mu kasandesa mu mwaka w'itanu
tuzokaguhe kwa gatanu Jeremy kuko akanya karatujanye.
Ego mu gihe wa mwaka w'itanu ndabashimiye namwe kuri aka kanya mu ntayi
ugira umunsi mwiza.
Ego cyane.
Nuko rero nshuti bakunze kwino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze kucumviriza yakoze Magdalena Bella yadufashije kwegeranya amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Eugene Mukankusi yadufashije kubahamagara na Lidiane na Hazuna inde mesheje ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi twembi twifurize kubandanya mururanirwa tubasigiye kano karirimbo mu ntumbero kwifuriza weekend nziza hanje tuzongera mu biganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika byo mu ndwi iza.
Fresh out boots. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass soft. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her plank on it.
You are unforgettable.